mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bine mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Hari umugitifu wo mu nzira za Nyaruteja batemye, bamutwikira n'imodoka n'undi mudaso, mbese nawe ngo baramutemye, ubwo bakaba babyitirira Abarundi ngo nibo babikoze, ari niyo mpamvu bahise batwirukana.
Uwo ni umwe mu Barundi 115 birukanywe mu Rwanda, bavuga ko impamvu ishobora kuba ari urwikeko ni igitero giheruka mu karere ka Nyaruguru mu Rwanda, bivugwa ko gishobora kuba cyarakozwe n'Abarundi. Inkuru n'izindi zivugwa mu karere turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi 115 bakiriwe n'inzego z'ubuyobozi ku ruzi Akanyaru muri komine Ntega y'intara ya Kirundo kuri uyu wa gatandatu. Abo Barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda, aho bari basanzwe bakora imirimo iciriritse. Bavuga ko bahowe urwikiye kuko igitero giheruka mu karere ka Nyaruguru mu Rwanda cyakozwe n'Abarundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
95 muri abo Barundi birukanwe kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda baturuka muri komine ya Ntega, bakenya cyane baturuka mu ntara za Muyinga na Ngozi. Baravuga uko birukana
nyene badushushumikanije batwirukana ngo nitugiye wacu Burundi, ndabagutwaga ati nose amatungo yacu iragenda gute tikani mugende mugende mwakoye byangombwa byemerwa ko muzaza gutura neza cyatari mukahita mugaruke mu ngo zanyu ubundi tupatereshe igikumu.
Wewe wagiye ari mu Rwanda
2005 ari amatora y'itambere arangiye
wazanye
nje nta na kimwe nzanye byose mbitaye amasaka dushimbo umuceri wari ku gasozi imirima itanu n'amasaka yarakiri ku gasozi n'inka yanjye n'umugore n'aba.
Hari abavuga ko bakubitswe, abandi nabo bakemeza ko atawabariye urwara.
Kuri nyitwaraye ku murenge uyu munsi gitifu atuzindura mu gitondo tuza gukanyara gutya n'ubundi baratwambutse nta muntu ugeze bakubita
nge ntibankubise inkoni se ngaho bayinkubise
bayigukubise bigenze gute
barimwe badushusubikanya ngo nitwihute. Ndabwira atako se umuntu iyo murimwe muramucyura muramutwara mu mwirukankana daso yahise ankubita inkoni hano ntibona ko habyimbye.
Uwo mukenyezi we avuga ko yirukananwe n'abana yabyaranye n'umunyarwanda.
Nyine ngo ku munyarwanda ubwo rero abandi babirukanaga ntabwo banyirukana. Ikintu cyatumye tutumye banyirukana ni kuba twari twahukanye na se w'abo bana, ariko nzabazasitaha n'abo banyarwanda. Ikintu nasaba ni uko nazasubiza y'abana babo.
Kuva mu mwaka w'2016 Abarundi batari bake bagiye barirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi muri abo birukanywe uyu wa gatandatu bavuga ko bari baretse kubirukana ico gihe kumva basigura.
Ubwa mbere batubwiye ati mwebwe mwashatse abanyarwanda ni mu gihariye tujya ku ruhande, batubwiye ati mwebwe mugiye nimusanga abagore banyu nta burenganzira tubifitiye bwo kubirukana. Nuko byagenze
kiriya gihe babaretse kwa musa abagore b'abanyarwanda kazi
neza cyane.
Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baravuga ico bazize uno munsi.
Hari umugitifu wo mu nzira za Nyaruteja batemye, bamutwikira n'imodoka n'undi mudaso, mbese nawe ngo baramutemye, ubwo bakaba babyitirira Abarundi ngo nibo babikoze, ari niyo mpamvu bahise batwirukana. Ngo Abarundi ngo barambuka ngo bakaza ngo aho dutuye ngo tukabacumbikira ngo bigatuma bakora ibibi
ngo birangire rero ngo ntibaza babateye bataje ngo batanyuye dukwamwe mu kwabo bitewe ngo nabo bateye mu majyaruguru ngo bica gitifu waho ngo bica ngo n'imodoka bazitwika batabarundi rero natwe nibataye twatanyuye dupakireje ubundi
bagize icyo basaba.
Ubu tugiye gutura hano iwacu twasaba mwebwe mushinzwe umutekano tukagenda tugatora ibyacu ntabwo tubizi, ariko icyo tuzi icyo ubu ngubu turaje ntabwo tuzongera gusubirayo.
Bageze ku gataka k'u Burundi ku mutumba wa Kinyovu uri muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru, bakiriwe n'abategetsi batandukanye b'intara ya Kirundo uhereye kuri Buramatari Alain Tribert Mutabazi. Mustaneri wa komine bashikiyemo ya Ntega Ngabonziza Filipo avuga ko bose bashikira mu miryango yabo
abateza kugenda mu makomini wabo bagiye abari nabo bashika mu 25 bakunye ngaha ku ntega nuko uvuga bashikiye mu mitumba mu ryango iwabo udafise inzu kuko bayamasanzwe amaze imyaka myinshi barafise inshuti inshuti zabakiriye bashikiye mu mahamo mihaniya iwabo hanyuma byerekeye byo gufungura naho nyine nibaza ko atangorane kuko baje muci imyaka yeze tuzogerageza uburyo bwose kuko abanyentega zangu dufashanya turondere hirya no hino kuko zangu dutoza utuntu tuza turafashisha abantu batishoboye utwo nibaza yuko atozo baturabunga bonda ngamwe no minsi mukurindira yuko nkumbure leta ico yoronka yo dufasha
ngabo nziza avuga ko bagiye kubandanya babahimiriza kuguma mu ngo za
nkuko twama tubigira turakunda kuza turagirisha inama cyane cyane bajya babaraje tukabagishiramo tukabagirisha inama kugira ngo tubereke neza yuko mu Rwanda ta kintu kiriyo gisumbije ibiri mu Burundi ariko keshi bagiye barumva akamo kako twabateye ubu ntangorane bose ariko no batera akamo yuko batosubira yuko kuntega haramera urimye urimbura kandi mvura iragwa neza
mu kirundo mu buraruko bwo Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mu Burundi nanone abafaransa bane n'umurundi umwe bakurikiranwe n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Bujumbura guhera kuri uyu wa gatanu igipolisi cy'u Burundi kibashinja kwiba bakoresheje guteka umutwe. Umurundi wafashwe asanzwe ari umukozi mukuru mu biro by'iperereza. Uhagarariye Ubufaransa mu gihugu cy'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu ntacyo yabivugaho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Kurubuga rwa Twitter kuri uwa gatandatu mu gitondo ubushikanganje bw'umutekano mu Burundi bwanditse ko abafaransa bane n'umurundi umwe bahagarikiwe mu gisagara cya Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Ubwo bushikanganje busigura ko bagirizwa kwiba hakoreshejwe uruyeri escroquerie mu gifaransa hamwe no kwiyitirira amashyirahamwe y'ubutunzi yatemewe n'amategeko kandi atabaho societe effective mu gifaransa mu bijanye no gutumatumana kw'amakuru. Ubushikanganje bw'umutekano burangiza buvuga ko boswa ari batanu bafunzwe cy'amaso mu gihe amatohoza ari karakorwa. Umuvugizi w'ubwo bushikanganji Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko gushika ubu atayandi makuru arenzaho ashobora gutanga. Maître Fabien Segatwa aburanira wa Faransa yemeza ko bari bashitse ku butaka bw'u Burundi itariki ya 21 ukwezi kwa gatandatu ku munsi wa kane w'indwi. Asigura ko bakinjira mu Burundi baciye bakwa impapuro zabo z'inzira ariko bemererwa kubandanya mu ihoteli bategerezwa gushikirako. Avuga ko kuri uyu wa gatanu basorewe imitaha yo kubahagarika maze bajanwa muri parke kumvirizwa n'umucamanza. Bagirijwe ibyaha bitatu nyamukuru: ukwiba hakoreshejwe uruyeri escroquerie, gukoresha impapuro za magendu n'iz'impimbano 4A/4, hamwe no kwiyitirira amashyirahamwe y'ubutunzi yatemewe n'amategeko kandi atabaho societe effective. Ariko Maître Segatwa asanga amategeko yararenzwe.
Nukuri jeyo ndabiravye je mbono menga nta kosa bakoze mu Burundi bari baje kuraba societe yabo ibyo abagiriza nyamba barabikoze nti byakorewe mu Burundi kandi naho no byakorewe mu Burundi sibo babikoze kuko baje kuraba societe ihari ibyo bita rero ngo ni foisage de fond ntibibaraba ibyo bita ngo ni excoquerie nta wabona bihagaze ibyo bita ngo ni fraction muri constitution de la societe ntibabona igene bigenda kuko sibo bagize ayo masosiyete abo baje ayo masosiyete ariho bari baje kuraba gusa ingene sosiyete yabo boyinagura kuko babona kwikurakora nabi nta kindi. Iyo yari dossier commercial abantu batwara amasosiyete batumvikana byogiye muri sentare y'ubudandaji hanyuma abuguruye iyo agence bakamenyekana abayitwara uyu munsi bakamenyekana kuko nta sosiyete ishobora kuba fonctionnaire atamuntu twara tamuntu ayitiriwa nibishoboka. No kuvuga rero ibyo bintu bace bafata banyene societe bakabapfunga bica bituma yuko enquete idaheza ngo ihere kuko iyo enquete nibindi commercial byari kugirwa na sendare y'ubudandaje.
Ubu aba Faransa bafungiwe mu mabahero y'u Burundi atandukanye. Umwe yajanywe mu mabahero rya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afungiwe abagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 ubundi yarungitswe mu ryo mu rumonge mu manuka bushyira uburengero bw'igihugu. Ubugira gatatu afungiwe mu ibahero ry'Imuyinga mu buraruka bushyira ubuseruko mu gihe wa nyuma abarizwa mu ibahero rya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Umurundi yahagaritswe nubwo igipolisi kitashimye gutanga umwidondoro wiwe nawe yamenyekanye. Ni umwe mu bakozi bakuru b'iperereza ry'u Burundi nk'uko amakuru ava mu gipolisi avyemeza. Yitwa Donatien Ndayishimiye ubakaba afungiwe mu ibahero rikuru ry'intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ubuserukira Ubufaransa mu Burundi Ambasaderi Laurent de la Rousse ntiyahakaniye cyangwa ngo yemereje Ijwi rya Amerika ibyerekeye ifatwa ry'abafaransa. Mu butumwa bugufi bwanditse yatubwiye ati: "Nacyo ndabivuga ko Roger Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryemeje urutonde rw'agateganyo rw'abarwanashyaka baryo bazarihagararira amatora y'abadepite azaba mu kwezi kwa cyenda. Mu nama nkuru y'ishyaka ku rwego rw'igihugu, iri shyaka ryanagaragaje programme politiki nshya ikubiyemo zimwe mu ngingo rivuga ko zinenga ishyaka riri ku butegetsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yari mu nama y'iryo shyaka.
Ubu rero turagira ngo dufatanyije turebe niba twemeranyije ko iyi nyandiko tuyemeje.
Murashyira ibiganza hejuru abayemeje ni hafi ya bose. Murakoze.
Hari umuhango wo kwemeza programme politiki nshya y'ishyaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Democratic Green Party mu nama yahuje abarwanashyaka baryo kuri uyu wa gatandatu yabereye i Kigali. Ni programme ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ribona ko ibikubiyemo byagombye kugira impinduka ku byo bavuga biriho. Umva bimwe mu byo bavuga.
Kubijyanye n'impfu za buri munsi z'abafungwa, abashinzwe umutekano bazengererwa ubumenyi bahabwe ubushobozi bw'ikoranabuhanga, ibyo bita mu cyongereza za rubber bullets, na amasasu atica ariko aca intege ushatse kubangamira inzego z'umutekano ku buryo bashobora kubasha kumushyikira ariko batarashe mu cyico, ku buryo igihe umufungwa atorotse bashobora kumufata mu bundi buryo, kurasa akaba aricyo gisubizo cya nyuma kandi hifashishijwe ubwo buryo bwa rubber bullets. Ku bantu baburirwa irengero tuzashyiraho amategeko aha ubushobozi polisi, ariko babe babazwa n'inteko ishinga amategeko maze nabo babitangireho ubusobanuro, bityo bibe byabituma babikora ku buryo bunonosoye.
Muri iyi nama ni naho ishyaka ryemereje urutonde rw'agateganyo rw'abazariserukira mu matora y'abadepite ateganijwe mu minsi itaha. Ni urutonde rw'abantu 55 kandi barasabwa urutonde rw'abantu 80. Iri shyaka riravuga ko imyanya isigaye izaharirwa abarwanashyaka b'abagore ku buryo itariki ntarengwa rizaba ryujuje ibisabwa. Ku rutonde rw'ibyo bavuga byagombye guhinduka nk'uko bigaragazwa n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, byiganjemo ibibazo by'imisoro bavuga ko ihanitse ku Banyarwanda, ibibazo bishingiye kuri politiki y'imiturire n'ibindi. Ni ibibazo n'ubusanzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka ushize 2017 bwana Frank Habineza wari urihagarariye yagarukagaho. Kuri inshuro bwana Habineza nabwo aravuga ko imikorere y'inteko ishinga amategeko nayo yagombye kubihinduka.
Muri programme politique y'ikibazo cya ruswa kigaragara cyane gusasagura ku mutungo wa Rwanda, usanga n'ubundi abantu bagenda bakabazwa cyangwa bakavuga mu ngenzi mukuru imari ya leta akavuga, ariko bisa nkaho birangirira aho ntihagire ibintu bikomeye bibaho. Turifuza ko inteko ishinga amategeko izashyiramo imbaraga nituba tugezeyo, ku buryo nta muntu uzongera kwiba umutungo wa leta. Tubakurikirane yaba ari minisitiri yaba ari inde wese yaba ari umuyobozi ukomeye, amafaranga ayagarure no kuyagarura.
Umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kandi akavuga ko no mu bucuruzi leta itagombye kubera intambamyi ba rwiyemezamirimo.
Ubundi leta ntabwo yagombye kwivanga mu bucuruzi. Leta yagombye kureka abikorera ku giti cyabo bagakora kugira ngo sekiteri prive izamuke. Tuvuge ngo mu modoka hari ikibazo cyo kwiharira amasoko nk'aya batwara amabisi, ugasanga ari amasosiyete nk'abiri yihariye imihanda y'umujyi wa Kigali, noneho bikabuza n'undi muntu wari ufite initiative kuba afite bisi cyangwa mini bisi kuba nawe yakora. Turifuza n'uko ayo masoko byagira uburyo bisobanuka kugira ngo n'undi muntu wifuza kuba yakora mu muhanda nawe aba yakoraho, kugira ngo haba ari abantu babiri batatu bihariye isoko ryose.
Iri shyaka ritangaje ko rigiye guhatana mu matora y'abadepite mu gihe mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu 2017 bwana Frank Habineza wari serukiye yagize amajwi 0.78%. Namubajije niba kuri iyi nshuro noneho yizeye ikinyuranyo mu matora.
Icyizere twagifite kubera ko ubushize yari amatora agoye cyane, yari amatora ya Perezida wa Repubulika, ari intebe imwe gusa ikenewe, kandi ishyaka ryacu nk'uko mwari mubizi mwese twahanganye n'amashyaka 9 yose mu Rwanda. Bari bahuriye hamwe amashyaka yose ari za PSD za PL bose bari bashyigikiye umukandida umwe. Ni ukuvuga ngo twebwe ishyaka rimwe ryari rihanganye n'amashyaka 9 byari ibintu bitoroshye rwose. Ariko ubu turi amashyaka hafi 5 agiye guhatanira imyanya y'abadepite, ari FPL na koalisiyo yayo, azabona PSD, azabona PL na PS mbere kuri natwe. Ni ukuvuga ngo imyanya ni myinshi kandi nayo imyanya 53 nabwo ari umwanya umwe. Turumva ko dufite icyizere kuko abaturage barahari.
Kuri iyi nshuro nabwo abarwanashyaka b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bongeye gutora bwana Frank Habineza ku mwanya wa perezida w'ishyaka. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rigaragaje urutonde rw'agateganyo mu gihe kandi ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi naryo kugeza ubu mu turere hirya no hino mu Rwanda hamaze kumenyekana bazarihagararira. Andi mashyaka ntacyo aratangaza. Biteganijwe ko hagati mu kwezi kwa karindwi aribwo komisiyo y'amatora izarangiza kwakira kandidatire z'abashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite. Amatora nyirizina nayo ateganijwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Guhera none buri wa gatandatu no ku cyumweru ijwi rya Amerika rizajya ribagezaho ikiganiro kwa Nyaburunga kivuga kuri politike, imibereho myiza, intwari ibereye, umutekano n'ibindi mu Burundi. Ni ikiganiro dutegurirwa n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza kuwa ndwi ruheshi umwaka wa 2018 aho yarahejeje gutera ku gikumu kibwirizwa shingiro rishasha rigenga Burundi kuva uwo munsi n'iryo rikaba ryatowe n'abarundi ku igenekezo rya 17 rusama uyu mwaka turimo 2018. Iryo jambo ry'umukuru w'igihugu rero akagaruka kuri byinshi avuga ati wipfuza kwigira kure ibihuha n'ibinyoma yo gisomera ati kandi ntiryahinyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ahubwo ryahinyanyuriwe iteka ry'abarundi bose.
Barundi, barundikazi, inshuti z'u Burundi, amatora y'ibwirizwa shingiro ararangiye ariko twagomba kubamenyesha ko mu kiringo kitarenze imyaka ibiri twimirije amatora azoba mu mwaka w'2020. Kamboneza mu mugambo CNDD nabwo mabenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira mu mwaka wa 2020. Muri iyo ntumbero dusabye abarundi, amahanga n'amakungu ko butosubira gusamazwa no kugwa mu mitego y'abatanga insiguro zitarizo ku bijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu c'u Burundi hari uno munsi ndetse no kuri ibyo bwirizwa shingiro duteye ko igikumo uno munsi. Uwipfuza kwigira kure ibinyoma n'ibihuha yogisomera mubimenye neza kuva uno munsi, abihana bihane. Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Iri bwirizwa shingiro ntiryahinyanyuriwe ineza iteka itekane na kazoza keza k'u Burundi na bene Burundi. Kuri nyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje nga ku isi. Iyi ngingo y'integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, ku barundi bose no kuri jewe nyine ubwanje. Icyubahiro kibe icy'Imana mushobora byose ubu n'ibihe byose. Imana mushobora byose iyo cyamuna.
Kwa Nyaburunga
no munsi rero turabira hamwe n'abatumire bacu iryo jambo ry'umukuru w'igihugu. Muri iryo jambo igituma yari shikirije akongera gacagaruka no kwerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoshigikira umukuru w'igihugu mushasha ngo azokwitoregwa n'abarundi. Turarabira hamwe rero igituma yagarutse kuri iryo sezerano, turabe n'umwizero iryo jambo ryoba rihereza abanyapolitike, turabe niba hari amakenga rivyura mu mitwe y'abanyapolitike uno munsi. Abatumire turi kumwe rero ni babiri, hari Honorable Tatiano Sibomana n'umwe mu batowe mu runani amizero y'abarundi. Honorable, ndakuramukije.
Ndakuramukije nanje kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Umwakoze kuntumira.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Ndakuramukije Nkurunziza.
Amahoro Jerome.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze no kumijambo.
Urakoze cyane. Reka kumbure tugire ko hano kuri iri jambo umukuru w'igihugu yashikirije ku wandwi iruheshi, mbega mu mugambwe w'abadasigana Iprona ubwa mbere muri rusangi mwajyakiriye gute?
Ubwa mbere icyo twamenyesha nuko iryo jambo umugambwe w'abadasigana wajyakiriye neza cyane, kuko ubwa mbere ni jambo ryaje gukura amakenga ku Barundi n'abanyapolitike. Na burya twari tumaze iminsi turiko turigisha iby'ibwirizwa shingiro mu gihugu, twebwe twarabibonye ko mu mwaka w'1991 umugambwe w'abadasigana ariwe utwara warateguye iby'ibwirizwa shingiro, kandi twarabonye yuko atariwe wanaritwaye, haciye hatwara Frodebu mu 2005. Frodebu ni ariko ubutegetsi nayo nyene yarateguye iby'ibwirizwa shingiro, gucyo nyene nayo nyese yatwaye hatwaye umugambwe CNDD-FDD. Je yituma tutama tuvuga duti ibijanye n'ibyizwa
na CNDD-FDD datari izotwa
birashoboka none turi mu matora ntidushobora gusanga idatwaye mugabo no kugira nerekane neza yuko ubuteguye ibyizwa shingiro bitaba byerekana kari we aritwara. Twebwe rero umukuru w'igihugu ashikirije ijambo ica kabiri nuko twabonye yuko ijambo yari yashikirije igihe yarahira itariki 28/2015 yari yamenyesheje neza abarundi n'abakungu yuko ari kiringo cyo cyanyuma. Twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana Iprona byatweretse yuko umukuru w'igihugu atihindukiza mu ijambo, kuko ibyo yashikirije abarundi n'amakungu asubiye kuvyemanga.
Urakoze. Reka mpindukire kwa Honorable Tatiano Sibomana, umuvugizi urunani amizero y'abarundi. Ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ku wandwi ruheshi aheje gushikiriza gutera igikumu kwibwirira shingiro rishasha mwebwe mwajyakiriye gute?
Twebwe twararyakiriye, turaryumviriza, turarizirikana. Mugabo navuga ko twaryakiriye nk'uko tutahora twakira yandi. N'igituma tutaryakiriye nk'uko tutahora twakira yandi, yarivuze ahejeje gutera igikumu kwibwirizwa nshingiro twe tutemera. Sinzi ko mwibuka mu Rutana ijambo yigeze kuvugirayo. Yari yavuze ko atazogaruka ku biringa ari bibiri. Mugabo acavuga ati abenegihugu babinsabye sinzo bagambararira, mbegeje uza wumva ko abenegihugu bagiye mu ibarabara ngo turabimusabye. Dufatiye kuri ibyo yari yavugiye mu Rutana, twoca tusya bwose ko azoca avuga ati abanyagihugu ntaco mukinsaba. Nakabazo
mvuga rero utabanyagihugu arashaka kubimusaba hanyuma agacagaruka.
Oya, erega si mu baba bisabye. Hashobora kubipanga uko. Ati jewe ku bwanje nari nabishatse ko ntitoza. Mugabo urabona bene gihugu ntaho baziyo byaje bivura, urabona bene gihugu babitirirwa byinshi. Tutaragira kampanye bavuga ngo nibwizwe bashingiye niba barisabye ko rihinduka. Nahoshwe.
Kwa Nyaburunga.
Uri kuravuga ibyo by'ubukene abarundi bagaca bamenya ko baheruka kwitorera kwitunganiza amatora atani ifashanya ivuye hanze. Ibibazo yuko uri kuravuga ibinyuranye.
Nda kubaze. Abarundi bubo bahamagara kuja gutora ukazana intaro. Ubaza ko haramahera haramatike babarihiye kugira baje gutora. Ama ubusanduku bw'itora hari ubwo wakomanze hanze. So bwari bwarakoze. Mbe uraje ajya makarata y'amatora. Aje mahantu zeye twakoresha mu kugira ko ushira ko onya canke yego. We ntushobora gufotora igihumbi canke ibihumbi bitanu. Ngiye nti wayaravye. Yene n'umukwiba byavuye aho nyine kuko ari wese yashobora kumufotora. Uvuga ko ta mahera menshi yakoreshejwe. Amahera yakoreshejwe n'abagize kampanye.
Uko mwayigize barabahaye.
Ha, icyo bari kuduha ntitwari kuganya. Urumva rero. Icya gatatu. kandi aricyo gishobora kuba cyane namukondoye nivyo bindi byose agacabona ati bwa buri ntacho ncera ajya matora
aya
aya yuko hakana bwizwa shingire rega guhakana byaranze yo rewo menye niba butabizi nivyatangajwe na se nivyo ni hamara gat aya menya gutwenga raya wewe umukuru w'igihugu arabitsi ingere bimeze haya arabitsi nase de barabitsi ego cyane
ni prone nawe nyine barabitsi
abatabizi n'abakorezi mu gapatiri we bategeza kuba bizi kamera
tasiano ni bimira karuko tasiano arahuguza
yemwereka wewe urivugira ibyo wawe rekaje muguze ntacho
uguza turabigawe
amaze kubona
uvuze ngo abapatiri ngo patiri arabizi ngabakorezi ni batabizi ubuga
abandi nise amapwa mu patiri wawe ni sende DFDD abanabakorezi babo
abakorezi ni prone
eh ba Jacques ba mutabazi
ubwo imvugo ya tasiano ikomeretsa ni mweni eh
ni cyahe ikapatiri n'ajura guheretsa imisa neza
mwebwe na mwebwe nawe murinde muri rusufe
ni biheba
oya ya ubwo yirondera yirondera arumva rero arya matora Jerome yaratanze ikigo kandi ikigo harya ntiwihende arakibonye iga kandi barabivugaje Nene ntanumwe muri ayaga kugira ati ibyo twabonye twarabonye ku bintu byahindutse
ko ari uwo yatangaje ko oya yatsinze
yabuze uwitangaza nayo gutsinda ko nta wikesha ubufyimba ehe nko hakarorero mu byacyona no kuba byara mukondoye bega turamenya ko mu nzego z'umutekano oya yatsinze muramenya ko hari amashuri hose oya yatsinze
Nzego z'umutekano.
Nuramenya hari amavire nuramenya abantu bose bamaze kumenya gutandukanya cyase nuru.
Ariko nk'ibyo ntatohoza ryavyo ryabaye.
None yega twari yagiye mu kandi twara aho twashoboye gushika turahazi turayahagarariye. Atari haye mu mitumba birukanye amandatere yacu bakarundayo ibyo bikaratasi nakubwiye bya yego. Uya yaratsinze kandi barabizi igiro.
Ari kwa ravya majwi bwizwa shingiro byaronse arashaka kwinjira yuko nayo wewe yaro
akaba nyara gutwegara yawe ajya matwi bavuze siyo baronse icaka biri hari n'abashobora kuba bari bashigikiye bimwe bimwe bihinduka bari kumwe mu mugambi mugaka kijya cuko abandanya twara batagishigira
banze nsubire mu mugambi adasikana iprona nje ku kintu cy'umwizero irija mu kuri giye yashikirije umwizero ryo bajyana ba sigiye mu mugambi adasikana iprona nuwo
Twebwe mugambo w'abadasigana y'iprona icambere twovuga nuko irwirizwa shingiro tugomba dukwibutse ko twiye twashigikiye ko batora ego.
Yavuze ngo
mbere yuko Tasiano avuga ibyo byose Tasiano abivuze ni kwasanzwe abivuga. Tasiano
ivuga yura imenyereye.
Ndabimenyereye. Igihe yovuga yuko byagenze neza yoba ntashobora kubivuga n'umusirikare.
Yoba ari we.
Kandi abivuze no cantanga.
Yoba urasigura icyiza muri iyo irwirizwa shingiro.
Icyo nemera gusa. Icyo nemera gusa nuko iribwirizwa shingiro ukonzi riko ryatugenga abatoye ego cankwe oya
urakoze reka ndagushimire Olivier nkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugango wa Dasigana Iprona wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ukengurukiye gose Jerome n'ubuzobandanye mudutumira
urakoze ndagushimire Honorable Tasiano Sibomana wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
nagushimiye cyane kuba wantumiye kandi ndashimiye n'abarundi kampere n'abanyamahanga batwumvirije kandi ndabaremesha abibaza ko umugambwe umwe cyangwa umukuru w'igihugu ashobora gusenya amasezerano yarusha bigahabi akabahera ndaheze nibateshwe bate
icyo ni gice ca mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ijambo ry'umukuru w'igihugu umwizero kumbure n'amakenga byo bajyateye mu banyapolitike aho yashikirije yuko atazukwitoza mu mwaka w'2020
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana Isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Arakoze Jerome Niyonzima umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashe kwegeranya aya makuru muri studio ya Gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika